Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro mikumwe na Joy Diane nini nahazwenge kwashikiriza makuru tubafitiye tukayahera kuyagezwa hirya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, tuyahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abantu 13 barafuye abandi 8 barakomereka muri Algeria ejo ku munsi w'Imana igihe bisi yunguruza abantu yasekana n'ikamyo mu buraruko gushira uburengero bw'icyo gihugu. Iryo sanganya ryabereye mu ntara ya Naama ku birometero 650 mu bumanuko bw'umurwa mukuru Alger nk'uko byashyikirijwe n'ubutegetsi. Abategetsi bavuze kandi ko batanguje amatohoza yo kumenya icyateye iryo sanganya. Amasanganya nk'ayo y'imodokari mu mabarabara ategwa cyane cyane n'umuvuduko urenze urugero w'imodokari arakunze kuba muri icyo gihugu cyo mu buraruko bwa Afurika. Intagondwa z'abajihadiste barishe abasirikare 5 ba Mali mu mutego zateze ejo ku munsi w'Imana hagati na hagati muri icyo gihugu. Igisirikare cya Mali cyavuze ko cyatanye mu mitwe n'umugwi utaramenyekana w'abakora iterabwoba. Cyongeye koko imodokari 5 z'igisirikare cya Mali zaturiwe kandi na 3 z'abateye nazo nyene zirasamburwa. Eka n'intagondwa 3 ziricwa. Kuva izo ntagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu zitangura ibitero mu buraruko mu 2012 muri Mali, Mali imaze gutakaza ibihumbi by'abanyagihugu benshi bagizwe n'abasivile. Abo bicwa mu gihe amakungu hamwe n'inteko za ONU, iz'Ubufaransa n'iza Afurika ziri mu gufasha muri Mali kurwanya abo baroberi. Ahandi havugwa ibitero by'intagondwa muri Afurika ni muri Burkina Faso. Abakekwa kuba intagondwa z'abajihadiste barishe abajandarume 3 mu buseruko bwa Burkina Faso ejo ku munsi w'Imana nyene kandi n'abantu batari bake bataramenyekana gushika ubu ntibazwi irengero. Abajejwe umutekano bavuze ko izo ntagondwa zateze igisasu giturika mu ibarabara imbere yo kurasa imodokari zarimo abajandarume bari baherekeje abakozi b'amashyirahamwe acukura ubutare. Imigwi y'abajihadiste muri Burkina Faso irakunze gutera abakozi b'amashyirahamwe acukura izahabu. Kimwe muri ibyo bitero cyahitanye abashika 38 mu kwezi kw'11 umwaka w'2019.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afurika kandi perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ejo ku munsi w'Imana yaratangaje umugambi wo gushyiraho pasiporo ya COVID-19 muri icyo gihugu mu gihe abagikekeranya ku kwiteza urucanco babandanya biyongera. Inyuma yaho bigaragariye ko abagabo batariko barahurumbira cyane ugo rucanco muri Afurika y'Epfo hamwe n'ikena gizo cyanco byatumye leta igira amakenga kw'icyo kiza gishobora kongera kurandagata. Mu ijambo yashikirije Abanyafurika y'Epfo kuri televiziyo, Perezida Ramaphosa yavuze ko gucandaga abantu arirwo rupfunguruzo rwonyine rwo kongera kuzokugurura ubutunzi no gukinga ko hari ubundi bwoko bwa COVID-19 bugira kane butera. Igihugu cya Iran cyaremeye ko abagenduzi mpuzamakungu bagendura ahari amakamera agenzura ibibanza bihingurirwamo ubumara bwa nikleyeri hamwe no kuhafata amasanamu ya video. Iri tangazo ryashyizwe ahabona ku itariki ya 12 y'ukwezi kw'icyenda inyuma y'ibiganiro byahuje Rafael Grossi arongoye ikigo cya ONU kijejwe kugenzura ibya nikleyeri hamwe na Mohammad Islami arongoye ikigo cya Iran kijejwe ibya nikleyeri. Kwabaye urugendo rwa mbere rwa Grossi muri Iran kuva icyo gihugu kironse perezida mushasha Ibrahim Raisi mu kwezi k'umunani. Ibiganiro hagati ya Iran n'ibihugu rutura ku kugenzura programu ya nikleyeri ya Iran byahagaze kuva mu kwezi kwa gatandatu. Mu ntango z'uku kwezi ikigo cya ONU kigenzura iby'ubumara bwa nikleyeri cyarasohoye raporo ivuga ko Iran yongereje urugero rwo kuyungurura ubumara bwa uranium.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio tuvewa akaburungu com. Nungere ndabashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi ku FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ikaze mu gice cya kabiri icano makuru ingingo nkuru nkuru zigiye kuyagira. Uburundi uheruka gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro cikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amajanindwi mu gihe cahura ku mafaranga 550 y'amarundi. Abadimyi barashima ariko bagasaba ko ico giciro kiduzwa gusumbya uko biri.
Bonge amahera make ni kuri urabye rikaja ku 2002 gucona karore camu chatatu byovana.
Ari makarasho gatoya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishyo kandi kwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera.
Aba ni bamwe mu badimi b'ikawa bo ku mutumba wa Gitebe turi muri commune Mugina y'intara ya Cibitoke iherereye mu buraruko bushira uburengero bw'Uburundi. Mu Rwanda naho havugwa ibitigiriza biyahura vyiyongera. Ano makuru yose arimo nayagezeho mu gisata cha sport mu Rwanda no mu Burundi turarambura mu kanyisasi. Ngerenda bahikaze njuti bakunze ibijwi rya Amerika. Leta y'u Burundi herutse gufata ingingo yo kuduza amafaranga y'ikiro cikawa yimburwa n'umurimyi kigiye kugurwa amafaranga y'amarundi 700 mu gihe cahura ku 550. Abarimyi barashima ino ngingo ariko bagasaba ko ikawa yoduzwa cana agaciro kuko kubwabo itungisha abayirangura kurusha abayirima. Ibindi kuri ino nkuru tubibaza mugenzi wacu Elo Julika Neza akorera mu biro by'ijwi rya Amerika I Nairobi muri Kenya.
Leta y'Uburundi imenyesha kuri ko yita ku rutare kugira abarimyi b'ikawa boroherwe kandi baronke ivyankenerwa vyose mu ntumbero yo kugwiza umwimbuzo bashoboza kubona inyungu yisununuye. Itanga akarorero ku matuta y'imivyaro y'ikawa yegereza abanyagihugu kunagura ibipimo ukuronsa ifumbire abarimyi b'ikawa kugihe n'ibindi. Emmanuel Ndorimana munyamabanga ntayegayezwa mu kiganganje ubujeje bw'uburimyi yemeza ko n'ikibazo c'agahembo kahora gateba gushikira abarimyi ubucatorewe umuti. Aya ari muri komine Butaganzwa mu ntara ya Kayanza mu buraruko ahabereye isekeza ryo guhemba ku nshuro ya kabiri ari nayo ya nyuma mu mwaka.
Ikawa ndagurwa 500 kilo cy'ikawa bitonoye bwa mu nyuma leta cyashyira ko 50 aba 550 mu mwaka rero yaraye kandi yaraye iti umoja twavuye ku 550 igaca yongera kujya na 50 agaca amajanindwi siyo mwarose.
Ariko abarimyi b'ikawa nk'aba bo ku mutumba wa Gitebe muri komine Mugina ntara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bavuga kurugira amafaranga yadugijwe ko ku kiro rudahagije na gato bifuza n'imiburiye buriye ku kiro kigurwa 1500
turabye igiciro n'aba bacongeye y'amahera ni make cyane urabye ibintu bica mu ikawa ureze amahera y'ubu nayo yarataye agaciro ayo majanindwi yonyine ikiro cy'umuceri ntikigura amajanindwi cyangwa ikiro cy'ibiharage ushobora rero ko ibyo twimira twebwe bifisa ibeye ndende gusumba igitegwa njabuka amazi kugira twebwe tubone abarimyi b'ikawa ko tworohewe nuko niburiburi udaha ku kiro cya tanu aho babafashije umurimyi w'ikawa kuko ikawa ntirigisaba umugeni kawa ntiricyubaka inzu
umva uca usanga amenga rewe umuntu muto muto umenga asa nuko umenga yabaye intabwa. Mbonge amahera make ni kuri urabye rikaja ku 2002 gucona akarorero camu catatu byovana.
Ikindi leta yomenya ni igitegwa cera rimwe mu mwaka nk'ibigori urashobora kurima kabiri mu mwaka mugabe ikawa ni rimwe mu mwaka hari igihe no mu mwaka uribura ugaca usanga rewe ukushiramo amahera utazogarutse.
Agiye mbere nakuze menga asa nuko ndagishiramo maze kubera ko ribuza amahera yari rigeze ku 330 navuga ati niko yasa nuko biduga kandi amahera yari yarangiriye akamaro ashize mu gitoki hanze yafise dolari natwe nibaduhe bashimisha umurimyi n'ukuri.
Harimo akarasho gatoya mugabo bivanye n'imvune cyane igitego cy'ikawa gifishe kandi kwiriye yuko umurimyi yongerwa amahera igihumbi kuko abanyagihugu ikawa kenshi bivanye n'imbone zifishe ntabwo bakivyitako byishyura ko be birandura ibindi babisibisha usohoye usanga umurimyi ahomba yadepashije uburyo bwinshi mu gusasira mu kupomba k'umwenegihugu abona amenga iyo ari karava niyo ari karaja ko nta ntambwe irabarashikako cyane.
Abandi barimyi bo mu ntara ya Kayanza mu buraruko imwe mu nyimbuka mu ikawa nyinshi bivuza ko abaguzi mvamahanga biyizira ku matonorero aho gucisha ku bandi bantu n'amashirahamwe bemeza n'abanyeneye ko habaye kudebukirwa abarimyi benshi basubiriza ikawa ibindi biterwa.
Haya ku isoko mpuzamakungu mugerageze kudufasha gushikira barya abaguzi bo hanze babe baduza agaciro kugira
kugira ngo umurimyi aronke akisomero ko turaze giciro dufise ubu nukuri ni gishemeye cyane gende umurimyi w'ikawa nta mu mirimo y'imisi yose nta kazi kandi mfite nako kurimba kawa yacu ko tubona amafaranga dushikira nabi nabi ko twifuza kuyikarangira twebwe nyene tukayibishyira mu paki bwiza twebwe nyene twayishura ku isoko mpuzamakungu urya muguzo yanyinwa ku bwa nyuma icyo nicyo twifuza ko cyo kandi mwabona ibi byofasha igihugu bigafasha n'abanyagihugu
uri umurimyi w'ikawa gaharura kuva ikawa ugitangura kuyirima kugera ku myaka ine ahitangurira kwama ibisasizo hari gari cyikura amahera uvyikoreza amahera gusasira ubwayo nashaka gusasira uwenyero ahiga umukozi haragira igihe nyene usanga hagize no kuyikata ukayiharurira hirya no hino za gusanga bitari munsi y'ibihumbi 500 n'abyara gutwaye kurinda ugeraho tugatsinda rose umwimbu wa mbere ikiro cy'ikawa ari igitegwa mpuzamakungu gishoka hanze kirushwa amahera n'igitegwa cy'ibiharage kirumva ko ari bitera soni kuri twebwe abarimyi harimo ubuhombe cyane kuko nta yindi nzahabu twari dufise mu Burundi atari izo kawa nyene benshi muri twebwe abarimyi bamaze kuza barazirandagura bazisubiriza ibitoke kuko babona igitoke cama gatatu mu mwaka ugasanga ku ngundi umuntu arakura igitoke atari cyo kimwe ikawa bwabo dutera umwete kumbe ikiro cy'ikawa bakakiduza ntacyo buza n'uwayihebye adasubira kuyikorera
umunyamabanga ntarigarizwa mu bushikanganji bujejwe uburimyi arahumuriza ku biciro bizogenda biduga ko umwimbu wiyongera
kana akigoro bitegerezwa gushyikira bene gihugu bayo kugira ngo bateze imbere igihugu kuko bizoza biragenda neza mukimbura ikawa nziza y'akanovera ikaronka amafaranga yisononoye ntankeka ko nayizoheza ikaduza urutoki bishaka kungukira ku bene gihugu leta iriho kubera mwebwe ndetse noneho leta nibanje ni mwebwe nyine ikibonete cyose rero leta izoheza ikibashyikirize
ikawa njizi igihugu cy'u Burundi ibice 70% z'amafaranga y'agaciro buri mwaka hisunze ubitigiri by'ubushikanganji bw'ibigega cya leta umwimbu wayo hari igihe ushika ku matoni 30,000 Eloge uri kaneza ijwi rya Amerika
Eloge urakenuye tukiri kuyavugwa ku Burundi president w'ico gihugu aheruka gutanguza icese rusansuma izokorwa mu gihugu cyose ni rusansuma igamije kumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu ingene babayeho n'ubutunzi bafise ingene bungana naho buturuka rusansuma y'igihugu cyose yaheruka mu mwaka w'2008 umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru atubwire ku muriri w'ino nkuru
Rusansuma nkuru y'igihugu cyose yatangurwa icese kuri uyu wa gatanu izorangira mu mwaka uza w'2022 umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa by'iyo rusansuma ahamagarira abantu bose baba mu Burundi kuyitabira atanumwe avuyemo bitekanire ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu Burundi
tubahamagariye kwitabira iyi rusansuma tubasaba kandi kuzokwishura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe rwobura ayo mahigwe canke ngo ruhabe rutanga inyishu zitarizo abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa n'uko batari mu gihugu kuko ibiharuro byiza ibyo bifasha mu iterambere ry'igihugu bigatanga ishusho y'ingene ibisata bitandukanye byifashe mu gihugu bikerekana kandi n'ahakwiye gushyirwa ingufu nyinshi mu guteza imbere igihugu bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abenegihugu mu bijyanye n'ingene babayeho uko bakika umusaya naho bakura amikoro ndizeye yuko abantu bose bagiye kujya ku kivi kugira ngo isuzuma rize rigere risanga twese tumeze neza kuko mugenzo w'ikirundi ntawuhaya ubukene ntawuhaya amabikuriwe
iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igimekime 1979 muri 1990 no mu 2008 rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniye ko n'izo zindi nk'uko perezida Ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura
zozo zagarukira kuri rusasuma y'abenegihugu n'uburaro gusa iyi rusasuma izofasha no gutororokanya ibiharuro bijyanye n'uburimyi n'ubworozi nayo ibizovamo navyo nivyo bizofasha leta gushyira mu ngiro imigambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngenderwako mu kurwanya ubukene maze ya hangiro ingene dushaka ko Burundi bwa bumeze mu mwaka wa 2025 turishige ko bidatevye kuko murabona dusigaje imyaka itatu gusa bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbo naho twadebukiwe gutyo bidufashe kwigira inama.
Ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko irwande yo guharura baba mu gihugu. Nikora Ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu.
Ubwa mbere icyo tuteza kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi ni iki, mbe borora ibiki, barimi ibiki, bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima. Hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha za bikoresho bya kera, hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijyanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ibyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Uwundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira Abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana.
Leta y'u Burundi iraje ushinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kubyara bake ni inkomoko ya magara meza. Nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu cy'uko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu.
Ico gikorwa ca rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo na ONU biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu nibwirana ry'abantu Finwap. Ikigo Istebu cerekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka n'ingene abanyagihugu biyongereye ubu Abarundi barenga gato imiliyoni 12, ibice 13 ku ijana vyabo baba mu bisagara mu gihe ibice birenga 80 ku ijana nabo arabarimyi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yewe mu karere k'ibiyaga bigari tuyabandanirize mu Rwanda. Avuga ibitigiri vy'abiyahura bibandanya kwiyongera. Abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bakeka ko ingaruka za COVID ya 19 ziriko zibigiramwo uruhara. Bamwe mu bagerageje kwiyahura ariko ntibabishike ko bo basaba ikibano kwegera abafise ibibazo mu ntumbero yo kubarinda gahinda kumurengera rimwe na rimwe kabatuma biyahura. Inkuru y'umenyesha makuru wacu i Kigali mu Rwanda Asunta Kabuye.
Imibare igaragazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIBU yerekana ko mu myaka ibiri ishize abantu bagera kuri 576 aribo biyahuye. Umuvugizi w'uru rwego Murangira Thierry yatangarije Radio Ijwi ry'Amerika ko bagikora ubusesenguzi bwimbitse ku cyaba gitera iki kibazo. Nubwo impamvu zitera abantu kwiyahura zigenda zitandukana ku muntu ku wundi, abagerageje kwiyahura bakabireka batarabibasha bavuga ko imibanire mibi mu miryango n'ihungabana biza ku isonga mu byatuma umuntu yiyambura ubuzima. Madame Mukanziye Goretti ni umwe mu bashatse kwiyahura ariko akaza kubireka atarabigeraho. Yasobanuye bimwe mu byabimuteye.
Ntangira byambayeho ihungabana n'iribi cyane, ntangira no gutekereza ibibi gusa byambayeho. Ibyiza ndabyibagirwa, nkibuka ko nabyaye umwana agahita apfa, nkibuka ko inda zavuyemo, nkumva nk'ijwi rimbwira ngo ukeneye kuruhuka. Numva noneho kuba urugo runaniye, nari nabibonye ko rwananiye, ariko natangiye gutangira kumva noneho presence iganye ari yo gupfa. Bari baramunayize kumva abantu bavuga ngo igiti cy'inkingo ikindi kimbe bakirica, utu tuntu nagitangiye kudutekerezaho. Ntangiye no gushaka no gufata impapuro ndazica nkajya mvuga ngo ndamwandikira ibi, ndamwandikira ibi, hari abundi bushimi, hari abundi bugaye. Maze nk'iminsi ibiri mbitekereza numva byarangiye, numva ndimo kubitegura, nibwo numvise ijwi rimbwira ngo ibuka inama ujye ugira abandi, kubabwira yuko ibyiza biri imbere, kubabwira yuko inkuru ya Yosefu yuko yaciye mu bikomeye ariko bikarangira ageze ku cyo Imana yamuteguriye kandi biciye mu mibabaro. Nahise numva urumuri runjemo, ntangira gutekereza ibyiza, noneho ntangira kumva ibyiza ifuye ryo kubaho.
Kugeza ubu nta rwego na rumwe rwari rwasohora ubushakashatsi ku mpamvu zaba zitera iki kibazo, ariko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC gitangaza ko imibare ivugwa y'abiyahura yaba ari mike ugereranije n'abashyirwa mu bitaro baba batabashije kwiyahura. Dr Jean Damascene Yamuremye ushinzwe agashami gashinzwe ubuzima bw'indwara zo mu mutwe muri RBC avuga ko hari abantu bakira kwa muganga bagizweho ingaruka zo gushaka kwiyahura ariko ntibabigereho.
Iyo urebye abiyahura ni benshi kurenza abavugwa, kubera ko ari nabiyahura ndetse abantu bakabigira nibanga twafashe imibare yo kuva mu kwa gatatu kugera mu kwa gatandatu muri uyu mwaka dusanga abateshejwe kwiyahura bakaza mu bitaro kwa gatatu kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu twari tumaze kugira abantu 700 mu bitaro na masante de sante twashushe n'ababigereranya n'umwaka ushize wa 20 ariho twabonye ibibazo bya COVID dusangaho twari twagize 746 twagerageje kureba umwaka wabanjirije COVID ariwe 2019 twari dufite abantu gusa 342. Murumva ko mu mwaka wakurikiyeho abantu bikubye inshuro 2.
Uyu muganga agaruka ku mpamvu zimwe na zimwe zitera abo bantu gushaka kwiyambura ubuzima.
Babaga bafite ibibazo byo kumva badafite icyizere, badafite icyizere cyo kubaho. Abenshi babaga bafite ikibazo mu mibanire yabo n'abandi bantu babana. Niho nshaka no gukura urujijo ku bantu bibwira ko umuntu yiyahura kubera imibereho mibi. Abenshi ntabwo ari abantu bameze nabi, hari abiyahura kandi bafite ibintu. Nyine iyo umuntu abiyiwe n'ubuzima hazamo kwiyanga no kwanga ibintu byose ndetse n'abandi, nawe ubwawe ukiyanga, nari byo biri bugaragazwe n'agahinda gakabije.
Kugeza ubu abahanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe batangaza ko mbere y'uko abantu benshi biyahura babanza kubigaragaza. Madamu Mukanziye yumvikanisha ko umuryango nyarwanda ukwiye gufasha abantu bafite ibibazo binyuranye bataragira ku rwego rwo kwiyambura ubuzima.
Tubonye umuntu agenda ava mu bandi yigunga, mwaganira akavuga ati ndumva gupfa bihindutira kubaho, ari umuntu mwiza yamukurikirana. Ahari hari urukundo haje urwango nk'umuntu wakundaga kuba yakubwira ngo ndakwanga utazi ikintu kibi wakoze gihambaye. Ndibuka ko najyaga nandika utubarwa nkambwira ngo mbabarira, niba hari ikintu wakoreye ndabona utavuga. Ese imyaka umaze tutavugana urumva bimeze bite? Urugo rubi rurica ugahagaze. Ibyo rero abantu b'inshuti zacu tubafashe gutyo, tubamenye mbese winjire mu buzima bwe kugeza aho uvuga utari kuba umuntu afite ikihe kibazo ko atagifite ngo nasinzira. Mbese bya bindi byiza nubibona agenda bivaho, nawe yaba igihangange gute? Umenye ngo afite ihungabana rishobora no kumugeza muri depression. Benshi bivuga kwiyanga burundu ukumva wakwiyahura.
Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima w'OMS ivuga ko abantu 1,000,000 biyahura ku isi buri mwaka, bivuze ko buri masegonda 40 hari umuntu uba wiyahuye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ayagezeho mu gisata cha sport n'imikino ubu naho tuhera mu gihugu cy'u Burundi, aho mu mupira w'amaguru imigwi ya Bumamuru na Message Ngozi yaserukiye Burundi mu nkino za Afrika 5-1 watahukanye intsinzi. Muri basketball naho mu nkino zibanziriza ihiganwa, imirwi ya Remesha, New Star, Dinamo n'Urunani iramaze kuronka uburenganzira bwo kuzokina igice gikurikira mu kurindira ko iyindi migwi ikina. Reka ibindi tubaze mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Izo nkino zatunganijwe n'ubuyobozi bushasha bw'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi mu kwitegurira ihiganwa rishasha ry'uno mwaka. Umugwi wa Remesha mushasha mihiganwa ry'i Bujumbura niwo watangaje abantu benshi mu kwirahira Kerne yatwaye igikombe cy'ihiganwa ry'i Bujumbura mu mwaka uheze ku manota 78-69. Umenyereza w'uwo mugwi urimwo abakinnyi benshi bavuye muri Jimkana Eme Bitagoye amenyesha ko iyo ntsinzi yabanejereje mu mugwi wabo ugikeneye byinshi.
Bwa mbere hari ingorane twagize z'abakinnyi bashasha dufite bataziranye n'abandi, twashoboye gukina defense ya Omaome mugabo kubera kutamenyerana kw'abakinnyi bashasha n'abasanzwe bariho, hari ukuntu wasanga batumvikana mugabo twashoboye gukina umupira unyaruka turashobora kugira gutsinda.
Umumenyereza yatwaye ibikombe byinshi amenyereza New Star amenyesha ko no muri Remesha azanywe no gutwara ibikombe.
Twebwe twaje muri lihiganwa kugira dutwara ico gikombe niyo objectif twaje dufise kandi tibaza ko dutwo bishika ko turafite icyizere. Murabona ekipe imaze umwaka wose itari kirakina iri muri mando competition hanika cishika itsinda ekipe championne au niveau y'Ubujumbura ndibaza yuko ari ibintu byiza twerekanye ko ariho turi.
Umugwi wa Kerne umumenyereza wawo aremeza ko basamaye mu minota ya nyuma insinzi ciba ca mu gihahumye.
Ya mbere nuko ariho abakinyi bashasha sarashobora kumenyerana cyane gose nkuko ngo dukine je nyo twari dusanzwe dukina. Ni kimwe mu bintu bituma uno munsi tutariko turakina neza ama match nkuko tubyifuza, ariko kandi match y'ubu nyene kimwe mu bintu bya tumwe twitakaza habayemo manque ya concentration. Novuga ku kanyuma kugira ngo bace badutsinda panier yatumye batuje imbere amanota abiri, panier ya 3 points twari imbere inota rimwe bace batuje imbere amanota abiri kuri panier ya 3 points, ariko nizera ko tuzoshobora gukosora hanyuma niyo twagaruka mu rukino.
Mu zindi nkino zabaye, Dinamo yatsinze Aigle Noir ku manota 78 kuri 68, Urunani rutsinda Muzinga ku manota 89 kuri 56, nayo New Star ikaba yarigishije Basketball umugwi wa Mutanga United mu kuwutsinda ku manota 125 kuri 67. Mu mupira w'amaguru naho imigwi y'Uburundi iriko iraserukira Burundi mu nkino za Afrika ntiyabyitwayemo neza cyane. Umugwi wa Bumamuru ukina inkino z'imigwi yatwaye ibikombe iwabo banganije na Diable Noir yo mu gihugu cya Congo Brazzaville busa ku bundi. Umugwi wa Bumamuru ukaba wakeniye i Dar es Salaam ku kibuga cya Azam, kuko mu Burundi ibibuga byose ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF byabihagaritse kuko bidakwije ibisabwa kugira vyakira inkino mpuzamakungu. Niger naho mu nkino zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo, Message Ngozi yanganije n'umugwi wa Union Sportive de la Gendarmerie igitsindo kimwe ku kindi. Urukino rwo gusubiriza Message Ngozi nayo nyene ikazokinira i Dar es Salaam muri Tanzania. Kubona rero imigwi y'u Burundi ikinira inkino zayo hanze y'u Burundi n'agahombo gakomeye kuko ikina itagira abayishigikiye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desire Hatungimana cukurirwa mu ngata na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda wagiye kutubwira ayagezeho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Mu mupira w'amaguru ejo ku cyumweru ikipe ya APRFC mu Rwanda yahuye na Mogadishu City Club yo muri Somalia. Ni mu mukino ubanza w'icyiciro cy'intangiriro mu guhatanira igikombe cya Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Uyu mukino wabereye muri Djibouti warangiye amakipe yombi aguye miswi kuko yanganyije ubusa ku busa. Umukino wo kwishyura uzabera hano i Kigali kuri iki cyumweru tariki ya 19 y'ukwezi kwa 9. Ikipe izakuramo indi hagati ya APRFC na Mogadishu City Club mu cyiciro gikurikiraho izahita ihura na Etoile du Sahel yo muri Tunisia. Mu mukino wo cya volleyball irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika cy'ibihugu ririmo kubera mu Rwanda rirakomeje. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo ejo bundi kwa gatandatu nibwo hamenyekanye amakipe ane agomba gukina imikino kimwe cya kabiri kirangiza uyu munsi kwa mbere. Ikipe y'igihugu ya Cameroon yasezereye Nigeria yitsinze amasata 3-1, Tunisia ikuramo Repubulika iharanira demokarasi ya Congo nyuma yo kuyitsinda amasata 3-3. Misiri yavanyemo Uganda ku masata 3-1, hanyuma Maroc isezerera ikipe y'igihugu y'u Rwanda yitsinze amasata 3-3. Inzozi z'abasore b'u Rwanda bayowe n'umutoza w'umunyabrezil Paul de Tarso zahise zirangiriraho nubwo bari bafite intego yo kuzagarukira kure hashoboka muri rushanwa.
Objectif dufite nuko nkamukinye mu mutwe bavuga yuko byaba byiza tugeze kure hashoboka ko turi iwacu. So tuzagerageza mu minsi mike dusigaranye twitoze. Volleyball n'umukino wari ugeze ku rwego rwiza uza kuzasubira inyuma mu myaka mike ishize, ariko uyu munsi nkeka yuko hari ikintu kiziyongera kikazamukaho gatoya.
Uyu munsi kwa mbere hateganyijwe imikino kimwe cya kabiri kirangiza guhera saa 8, Cameroon irahura na Maroc, hanyuma Misiri iza gucakirana na Tunisia guhera saa 10. Mu cyiciro cy'amakipe y'ibihugu y'abagabo muri rushanwa ry'igikombe cya Afurika cya volleyball amakipe 16 niyo yaserutse akaba yaragabanyije mu matsinda ane. Itsinda rya mbere ryari rigizwe n'u Rwanda, Burundi, Uganda na Burkina Faso. Mu itsinda rya kabiri harimo Tunisia, Nigeria, Ethiopia na Sudani y'Epfo. Itsinda rya gatatu ryari rigizwe na Cameroon, Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Niger na Mali, naho mu itsinda rya kane hakabamo Misiri, Maroc, Kenya na Tanzania. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagore irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika muri volleyball ryatangije ku cyumweru muri Kigali Arena i Remera. Amakipe 9 niyo yitabiriye akaba gabanyije mu matsinda abiri. Mu itsinda rya mbere harimo u Rwanda, Senegali, Maroc na Nigeria. Mu itsinda rya kabiri hakabamo Cameroon, Kenya, Uburundi, Tunisia na Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
akabinonga duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano gatondo dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikro mari kumena Jewe Diana nini nahazwe yakoze Fasil Gebehu yavyegeranije twese ku izina rya bagenzi bacu tubike bamwe tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho utaha.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.